Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turabahaye mwiri wetu anikaze mu makuru radio Indundi Culture yabateguriye kuri umugoro wo kwa gatandatu itariki 9 ukwezi kumunani 2025 hagizwe n'izinyo nkuru zikurikira. Imijyango y'abatwa iba ahitwa Inyarumanga ni mu burengero bw'isagara cha Bujumbura iridogera ihungabana ry'umutekano riko riribonekeza muri ico gice muri iyi minsi ya none. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cha Bujumbura baratewe impungenge n'ingorane ziriko ziribonekeza mu bitaro bimwe mu gisagara cha Bujumbura bibitumwe n'icigagura ry'umuyaga nkuba yibonekeje kuva kuwa kane w'inondwi turimwo. Amakinga n'amapikipiki mu Burundi agiye kuja ararihishwa iko riri hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi tanu ku mwaka muri umwaka w'amafaranga turimwo. Ivyo bikaba biri mwibwirizwa ryo kuwa 15 rusama uyu mwaka. Matu yabo neza ariko mfasha mu mwabwi ivyuma cyo done niyo yanziga menje kandi yabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwarimeje kuvyumva mu ngiyo nkuru kw'imiryango y'abatwa iba ahitwa Inyarumanga mu buraruko bw'isagara cha Bujumbura iridogera ihungabana ry'umutekano ririko riribonekeza muri ico gice mu minsi ya none. Ivyo abagani na Radio Indundi Kiritire bavyegekeka kunywa inzoga ziboreza ku rugero babona ko rurenze, aho haramaze kwicwa abantu batatu bishwe nabo babana, ariko gusaba ko umutekano w'ico gice wokongerezwa. Kristalize Harerimana:
Aha turi muri site Nyarumanga, twasanze bamwe mu banyagihugu bo mu bwoko bw'abatwa bavuga ko batewe impungenge n'ubwicanyi buriko buribonekeza aho muri iyo site.
Aha usanga abantu baragenda ijoro ryose, bamwe utabona ku murango ukababona mu ijoro, amasura utazi, mbere bakarabarana kwana asha ijoro ryose n'ukugwana gusa. Aho rero abantu babinywereye utuyoga baborewe bakarabaragwana.
Umutekano wa hano wacu mu Nyarumanga n'ukuri nawo uvuga ngo wifashe neza, kuko hariho abantu badandaza izo nzoga zabo. Nta masaha ahari yo kuvuga ati duhagarikiye kwisa kugira tawe umutekano yuko wogenda neza. Abantu baragenda ijoro ryose, amaradiyo ayo n'abandi nabo bantu bazana ubwo bwicanyi bisunga ukuntu umutekano ngene ubumeze nabi, kuko yaba hari agacerere nta muntu aba bukerwa bwa gitungwa. Aba ari umugore usanga yaburewe, aba ari umugabo umwe n'umwana w'imyaka ingahe umusangana
kazi. Umutama w'imyaka 70 amaze imyaka 5 aba muri iyo site, avuga ko kuva hashika atari bwigera abona ubwicanyi buhabera nkuko biriko biba muri kino gihe.
Kuri gwa gasore naro nibiriko biraba mu kino gihe ndabibona, ariko tuyiyumbira yuko agomba kongera kuduhunga baniriza umutekano wari umeze neza twari dufise umutekano mwiza.
Ikindi kibazo aba banyagihugu bavuga nuko abana babo bashobora gushurashuzwa ku nguvu bitumwe n'akaboregwe, babona ko kugira batekane hoshigwa habajeje umutekano kugira ngo bakengegwe.
Twari dukwiye yuko tworonga badukingira ngaha bakaza kubara hagarika abo bantu barara baragenda ijoro ariho hacapa ubwicanyi bakabahagarika. Turagisaka, turagisaba yuko tworonka abacunga umutekano bakaza baragenzura ngaha.
Twabajije mu buyobozi bwa komine Ntahangwa umunyamabanga nshingwabikorwa Nyabenda Masudi yatwishuye ko hakwiye gukomezwa umutekano muri ako gace kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2025 muri ako gace ka site Nyarumanga. Hamaze gutorwa abantu batatu bishwe n'abo bari bubaka kanye harimo abakenyezi babiri.
Kristalize Harerimana: Ibyizo nzoga ariko biriyamirizwa na leta y'u Burundi mu bikorwa byo kubisikanya mu mabanga hagati y'uwahora ari umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu n'umusubiriye ku munsi wa kane w'inondwi. Mushingamateka Martino Niteretse yahora araburamutswa yabwiye uwamusubiriye ko ivyo bo bishira mu madosiye yo kwitwararikwa. Bamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Bujumbura baratoye impungenge n'ingorane ziriko ziribonekeza mu bitaro bimwe byo mu gisagara cha Bujumbura bitumwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba ryibonekeje kuva ku munsi wa kane w'inondwi. Abanyagihugu basigura ko ibikorwa byo kubundikira abana bavutse hatageze bitoroshe na gato, co kimwe no gukora abagize imvune. Aba banyagihugu bayaze na Radio Indundi Kiritire kuri uyu wa gatandatu basaba abanyabuna gutanga umuyaga nkuba cane cane hari inyubakwa zibijejwe ivy'amagara y'abantu. Kurikira bamwe muri bo:
none natwe ko turi mu bitaro kugira ngo baduharurire baduhe amafakture tujye kugura imiti usanga bigoye. nubu guhere ejo twiriwe tutavuwe kubera umuyaga. Hari abantu bari bashaka gutaha ntibatashe kubera iki umuyaga. Rero ibyo rero bica biduteza ikibazo ugatusanga ufise umuntu arembye.
Abarwayi bakoresha imashini ntibabarojisitire, ntibabandikira imiti. Wewe ni umpanya ne kwa ibintu bikomeye. Turashaka umuyaga vuba nyine majambo make. Hari ama hopito, urumva umuntu agwaye akenera ibintu byinshi. Arya umuti akaronka n'ibyajya bimufasha. None umuntu arondera hakuba n'amafaranga akahabura. Umutima ukuronka nuko amafaranga aba yabonetse.
Nka mu bitaro tusanga bafise ikibazo ku bagwayi baba bahari mu gihe atamuyaga nkuba uhari. No mu gihe baba ariko barakora bajya abantu bavye bibaruka atame yaga nkuba ihari hariyo kwasi kase cyane. Bo turabira abajeje byo muri regide zo bagatunganya kugira ngo tubeho dutekaniwe abanyagihugu. Eh woboneka. Eh kuko ibintu byose byo mu mwizura dufata cyiza kiba kirimo.
Sanire ko ndagira hano. Bichi amen. Ngo ntituzi ico bivako. Uraje ho nk'abana bavuka batageze batsaza kugira kaya kuma kubundiki. Hakabaho n'ibindi bikogwa biriko birakogwa mu ntunze mu bitaro. Atabonetse amatara adashobora gukogwa. Nk'abagore baba bari kubagirwa cesarienne muri laboratoire ramatara cyitse umugwatiriza kucagira ikibazo. Benshi bakagwara n'indwara z'amaparalize kandi bivuye aho nyene kubera ko amatara bacitse. Usanzwe kiretse n'inzu z'abantu. Ibyo biri kubira fasisi bike byinshi. Njye mbona ko leta yashyiramo ingufu nubwo baba bari kubarakora ibijyanye n'icyo gisatisha amatara ko bobinyarutse kugira ngo abenegihugu bagire amahoro.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacu arabandanya ku isaha 12 n'iminota 23. Amakinga n'amapikipiki mu Burundi bagiye kuzararihishwa ikori riri hagati y'ibihumbi 2500 ku mwaka muri uyu mwaka w'amafaranga turimwo. Bene ivyo vyuma bategerezwa kubimenyeshwa mu makomine babamwo mu kiringo c'ukuva ku wa mbere mu kakaro gushika ku wa 30 nyakanga ku mwaka ku mwaka. Ibi bitegekwa n'ibwirizwa ryo ku wa 15 rusama uyu mwaka rigenga itozwa ry'amakori mu komine. Abatazovyubahiriza bashobora gutangishwa ihadabu rishika ku bice ijana ku ijana ry'amakori bobwirijwe kuriha no risindu w'Imana.
Ikori rigiye kujarira tozwa kuri ibyo byuma by'amapina abiri muri uyu mwaka w'amafaranga ritegekanywa n'ikigabane cya kabiri cy'iryo bwirizwa. Ingingo ya 26 yaryo itegekanya ko utanga ikori ari nye n'icumi ubwiwe mu gihe bene byo ari abana canke abantu batsweho uburenganzira bwabo ababyeyi biwe umurezi canke wundi yagenywe gukurikirana inyungu z'abo bantu nibo baca babazwa ibijyanye n'ibyo bategerejwe hamwe no kuriha ibyo bategerezwa kwishyura. Iryo kori risabwa mu mwaka wuzuye w'ikinga co kimwe n'ipikipiki uritanga abafise gushika kuwa mbere mu kakaro umwaka utegerezwa kurihigwamo ikori. Ibi bitegekanywa n'ingingo ya 28 ivuga ko umutanga kori haritangira mu ikomine abamwo amenyekanishije n'icatunze. Ingingo ikurikira nayo ihaniza ikori ku makinga n'amapikipiki y'amashirahamwe ya leta hamwe n'ay'amakomine. Amakinga n'amapikipiki akoreshwa n'abagendana ubumuga muri uyu mwaka w'amafaranga. Rero ibwirizwa ryo ku wa 15 rusama rishinga ikori y'ikinga rimwe ku mafaranga 2000 by'amarundi hamwe n'5000 ku ipikipiki imwe. Ibyo bikaboneka mu ngingo ya 31 yaryo itegekanya ko inyuma igenekerezo ntarengwa ryo kurihira ku ikori amafaranga abasigaye kurihwa aca yongerwa ku bice 20% n'ibice 5% ku kwezi kumwe kose ko gucegwa kuriha. Ibyo nabyo bikorwa hatarenze igenekerezo rya 30 nyakanga y'umwaka rihiramwo nk'uko biri mu ngingo ya 30 itegekanye hadabu ringana n'ibice 10% byayorishwe ku ikori. Bene amakinga n'amapikipiki kandi bubabwirizwa kuronswa inimero ibiranga mu ikomine bene ibyo byuma babamwo. Ibi bigategekanywa n'ingingo ya 25 y'iryo bwirizwa.
Nori sindu w'Imana mu gisata c'indero ishure ryisumbuye ryigisha imyuga bita ETS yo mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura rishobora gutangurana uyu mwaka w'ishure wimirije bukene bw'intebe hamwe atacogorwa vuba. Ubuyobozi bwaryo musaba ubufasha ariko bwemeza ko bwanatanguye ibikorwa bijanye no gusanura izononekaye kuri iryo shure. Haranavugwa no kudakwira kutuzu twa sugumwe. N'inkuru ya mugenzi wacu wa Dorphe Nijimbere yimenyereza ngaha muri Radio Indundi Culture.
Hambavu y'ubukene bw'ibikoresho bijanye n'uburara bw'abanyeshure mwitegurwa umwaka bimirije nkuko twabibabwiye kuri uyu wa gatanu. Iryo shure ryatanguye kubaho mu mwaka w'1949 mu minsi risigaje kugira ngo umwaka mushashe ritangure. Rivuga ko n'ivy'inyubako bidashemeye. Umuyobozi waryo Yuliano Burikukiye ibyo abihera ku ntebe.
Turiko turagerageza gusanura intebe zimwe dusanga zararonekaye turafise nk'intebe zirenga ijana twifuza gusubiramo kugira ngo abana bazosange zimeze neza turafise n'izindi zishika 60 bisaba yuko zikogwa
afatiye kubitigira iby'abanyeshure iryo shure rya Majyakira buri mwaka uwo muyobozi asa n'ubufise impungenge kutuzo twumwiherero
kuvuga yuko budakwiye turavye igitigiri kiba kiri ngaha kuri ishuri turabona yuko bisabwa yuko bubakwa ubundi bwiherero bushika nk'umunani kugira ngo abanyeshuri boroherwe mu buzima bwa misi yose
mu kurindira ko ibindi bijanye n'inyubako ishuri ryisumbuye ryigisha imyuga ryo mu Kamengeri buze mu bijanye n'inyubako burikukiye asigura ko ubuyobozi butareza amaboko ahubwo bwahisemwe kuba burigwana ko ariko aranasaba nuko bwo kunganirwa
turiko turagerageza mu ma dortoir mu mashure aha abanyeshure bazokwigira turiko turakoresha abakozi kugira ngo abana bazoshike hasa neza tugerageza no mu hajya mu bwiherero kugira ngo bazosange ibintu bimeze neza turiko turarondera uburyo
ku myaka irenga 70 rimaze rira mu rugwaruka ishure ryisumbuye ryegesha imyuga ryo mu Kamenge rifise uburara mu bibanza bibiri ryahorana ubushobozi bwo kwakira abanyeshure 2,800 biga baba mu ndaro hafatiwe kubitegira iby'umwaka w'ishuri uheze imbere y'uko hamenyekana bashasha bazoharungikwa mu mwaka w'ucutangura bazotangurana n'ishirwa mu ngiro ry'umugambi w'ubushikiranganji utegekanya kongereza gushika kubangana 5,000 abanyeshuri biga baba mu ndaro mu gihugu cyose
Adolphe ni jimbere na urakeneye muri ico gisata nyene c'indero ubugendozi bw'inyigisho mu Burundi burakwiye kuja buragendura amashure imbere y'uko hafatwa ingingo y'ukuyugara n'umwehezo wa Aruna Nkundu wiga umwe mu bagize uruhara mu itanguzwa ry'amashuri y'abigenga mu Burundi asigura ko iyo hagarikwa ryayo bihungabanya abanyeshure hamwe n'abavyeyi ico kimwe n'abakozi bakora kuri ayo mashure ivyo akabishikirije nyuma yaho kuri uyu wa kane ubushikiranganji bw'indero gafata ingingo yo kugara amwe mu mashure atubahiriza amategeko
birabagire ko nari hagiraho amashuri ashobora kurekora ugara ku mpamvu zibiri ubwa mbere ho nimba yari ko arasahiriza koko urumva kwa gusahiriza kurahagaze hanyuma ubwira kabiri abana bari ko barahiga ababyeyi bari bafise abana umva kuweza kugahungabana ariko rimpeze nkabwo nkagara ku nyugani none ishuri gushikaho bayifatira ingingo yo kugara babyagenze gute aha naho nyine neza nkabwo hari inzira zibiri hari amashuri n'ivyo muri aba bavuga ngo abikorewe twabo canke abigenga bashira imbere umutima no bwo kurondera amaronko hanyuma kugura ishuri bifise amategeko bikurikiza bagenduzi shaka kuba ari bake amashuri yabaye menshi badashaka kuyakurikirana hafi ariko batezoze bagenda niburiburi bishobotse nko kwitiri mese bagaca mu mashuri yose kuko nibatwa taraba menshi cyane gose ku buryo badashobora kuyakurikirana kuko hageze ho kugara ugasha kumva ngo hari raporo imwe gusa ukaca wugara birabaje kuko hari abantu bamwe bakeneye gufata mu mugongo nabo nyene bataramenye neza ibyo bari kubarakora bwa mbere nkavuga abayobozi b'amashuri badakurikira izo mpanuro kugira ngo barinde kubugarira hanyuma naho nyine kandi nkavuga nti numu bagenduzi nabo nyine bweze bakaraba inyine bakurikirana hafi gusumba kukaba kuyafata mu mugongo kugira ngo atere imbere mugabo ntibashire imbere ibihano kuko guhana ubuhanye bwa mbere nibyo umuyobozi ashaka kuvuga ati yabaye umunyamakosa ati njye ndashaka kugenda ahantu mugabo ubuhanye ababyeyi ubuhanye abana bari kubarya ngaho abakozi bakora ngaho nabusanga nk'amazu bari baranubatse nubwo ko hari muri abantu benshi babahanye ariko kandi nkuvuga nti mu bikorwa twabo bashira imbere indero nziza kuko akeza karigura
ubuyobozi bw'intara ya Buhumuza buragabisha abigira sindabibazwa mu gukingira ibidukikije mu kwanka kuzimya imiriro ya Nyakanga iyo yadutse ko bazohanwa hisunzwe amategeko mpanavyaha ko tazihanganirwa ni mu gihe hari uburere butaramenyekana uburinganire ku mitumba ya Nyakivumu na Nyabitare irangwamwo imisozi yahiye abakuru b'imitumba aho bavuga ko babandanya amahimiriza naho harabigira basindabibazwa aho mu ntara ya Buhumuza twakora mugenzi wacu Pantaleon Ntakarutimana
Ukirenguka muri komine Gisuru urenganye komine ya Ruyigi ni barabara nimero 20 cya Rusengo Gisuru ugenze nk'ikilometero kimwe wakigwa n'imiyonga igaragaza ko imiriro ya Nyakanga yamaze guhitana amahegitari atari make abakuru b'imitumba ya Nyakivumu na Nyabitare barongoye ubwo burere burimwo imisozi yahiye bamenyesha ko atako batagira ngo bagire amahimiriza ariko ko harabigira basinda bibazwa Sylvestre Duda umukuru w'umutumba wa Nyabitare akabamenyesha ko hari ko harakora amategeko aca intege abigira abasinda bibazwa mu gukingira ibidukikije mu guciha dabu abanka kuzimya iyo miriro ya nyakanga amenyesha ko aya mategeko amaze gukingira imisozi itari mike umuriro ukazimirizwa hagufi nk'uko byabaye ku musozi wa Caga n'ahandi nkomenya ko buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekere yamenyesheje igenekerezo rya 11 mu kakaro bikiye mu itangazo yateye k'umukono ko uzo kwagirwa no guturira imiriro ya nyakanga atazihanganirwa na gatoyi ko mbere azo hano hisunze itegeko igitabo mpana byaha gikingira amashamba mu Burundi ni mu gihe naho bakuru mitumba bemeza ko hazokogwa ibishoboka byose ngo bajane n'intumbero y'ubutegetsi bw'intara ya Buhumuza mbere ko n'uzofatwa azohanwa ataguca hirya no hino muri komine Gisuru intara ya Buhumuza Pantaleon Karutimana Radio Indundi Kiritiya
ku isaha 12 n'iminota 34 ni no kuri iyo nkuru turangije ko amakuru yacu nkengurukire mwisi mwayumvirije nkengurukire bagenzanje mwese cyo yatereye ugira amakuru aboneke nkengurukire kandi na Matthew abone Yesu yamfaje mwabwivyuma tiyo done iyo yanzigamiye na yabashikirije ndayifuze kwanda mu nsozi ranizwa gatandatu na gahwane